bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Juvidiane na Hazendongo ibiganiro byo no mwanya ikaze mwese inshuti bakunze.
Aha abantu bari baravyara abandi bagashengera bagapfa kugira ngo haboneke ico kibanza kuwo bayitavye Imana aho yoshingura n'uteka.
Umurefugee yaje ahunze arafise amahera ntayo ngaha turi rero icyo dukeneye nuko mwadusegera ahantu natwe tuzaje dushingura bene wacu bagize ingorane.
Aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ikambi ya Rusenda bavuga ko bafise ikibazo caho bashingura babo bitavye Imana. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hatumwe hagufi ya maradiyo yanyu hagataho ishami rya ONU gita impunzi RCR ku isi riragabisha yuko ryabuze amahera yo gufasha impunzi z'abarundi aho zahungiye mu ikambi zitandukanye navyo nyene ni mu Kanyisasa. Ariko mbanze ndabwire muri make ko umugwi w'abaganga bishamwe mpuzamakungu bitaha amagara y'abantu ku isi OMS kuno wa gatatu hariho washika muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhangana n'umugera wa Ebola ni nyuma yaho OMS itangarije ku munsi wa kabiri ko abagera kuri 17 bo mu karere ka Bikoloni mu ntara ya Equateur bamaze guhitanwa n'ico kiza. Amakuru ataremezwa neza atangazwa n'ikinyamakuru Net Presse gikora mu gihugu cy'u Burundi havuga ko mu buraruko bushira burengerazuba bw'ico gihugu hari umuntu umwe hafise ibimenyetso vy'iyo ndwara. Perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump yaraye agabishije Irani ko hazoba ingaruka zikomeye mu gihe ico gihugu cohirahira kigahingura ibigwanisho vya nucleaire inyuma yaho Amerika ivavanuye n'amasezerano mpuzamakungu y'umwaka w'2015 yaragamije kubuza Irani gukora ivyo bigwanisho nayo igatezurirwa mu bihano by'ubutunzi yafatiwe. Mu kiganiro yatangiye ku biro vyiwe White House, Trump yavuze ko Amerika ishobora gusubizaho ibihano mu by'ubutunzi kugira ngo igondoze Irani higaruke mu biganiro bishasha ku vya nucleaire ku bikorwa vya gisirikare ico gihugu kirimwo muri Siria, Yemen n'ahandi mu burasirazuba bwo hagati. Trump avuze ivyo mu gihe ibindi bihugu bitanu vyasinye ayo masezerano harimo nk'Ubudagi, Ubwongereza, Ufaransa, Uburusiya n'Ubushinwa vyo vyemeza ko bizobandanya biyashigikiye kandi ko bitari vyifuza ko na Amerika ivana makarenge. Abategetsi ba Somalia bavuga ko umwiyahuzi yiboheye ko bombe yishe abashika 14 hakomeretsa abagera kuri 15 mu isoko yo mu ntara ya Lawa Shabel ku birometero bishika 90 mu manuko bushira uburengero bw'umurwa mukuru Mogadishu ejo kwa gatatu. Icegera cha buramatari w'iyo ntara ajeje ibibazo by'umutekano. Abdifita Haji Abdul yavuze ko uwo mwiyahuzi yateye ku isoko ryitwa Kat ni mu gisagara cha Wanai mu masaha 10 z'umuhingamo masaha mu karere k'u Burundi n'u Rwanda. Ico gisagara catewe mu iyo bombe kirimo ikambi ya gisirikare ya Bale Dogle kandi kirimo abasirikare karuhariwe ba Somalia hamwe n'Abanyamerika babamenyereza n'abahanuzi babo kugira ngo bashobore guhangana n'ibikorwa by'iterabwoba bimaze igihe bivugwa mu gihugu cya Somalia. Radio ya Amerika mwahora mwumva ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu muza murayumva ku mirongo ya shortwave ku bihinga bwa none turi kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com no kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu. Mukurindira ko ibihano ino radio mukunda yafatiwe n'urwego rujeje kugenzura ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi CNC bivanwaho. Murabandanya rero mudukurikira kuri iyo mirongo itandukanye ariko mu Rwanda no muri Kongo turacari kuri FM. Mu Rwanda ni 104 n'ibice 3. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Ni canyu.
Nongere ngire mwiriwe ni kaze bakunzi bijuru rya Amerika ishamwe mpuza makungu gitaho impunzi RCR litera kamuko rikeneye vyihuta imfashanyo zo kwitaho impunzi z'abarundi mu bihugu zahungiyemwo mu cegeranyo cyaryo RCR ryatangaje ko kumahera akenewe no mwaka rimaze kuronka ibice bitandatu gusa kwijana nayo ku buryo bwari bukenewe mu mwaka uheze wa 2017 habonetse ibice 21% kwijana gusa rekumenyesha makuru ijuru rya Amerika kuri Arusha Pierre Claverne Nyonkuru yatishije amaso kuri ico cegeranyo atubwire ibindi birimo.
Ishyamwe mpuzamakungu gitaho impunzi ya CR ryatangaje ko atagikozwe vuba ikibazo cy'impunzi z'abarundi gishobora kwibagirwa burundu. Iryo shyirahamwe rivuga ko uburyo bwo gufasha izo mpunzi bushobora kubura umwanya uwo ari wo wose. Mucegeranyo ryashize ahabona rivuga ko ubu hakenewe byihuta imiliyoni 391 y'amadolari ya Amerika kugira ngo rishobore kwitaho ku rugero rushimishije impunzi z'abarundi mu bihugu zahungiyemo byose. Ayo nayo fasha impunzi zirenga 403. Ico gisata ca ONU kimenyesha ko gushika ubu kimaze kuronka uburyo butaringa ibice bitandatu kwijana vya yakenewe mu mwaka uheze naho w'2017 HCR rivuga ko ryashoboye kuronka ibice 21% gusa vya yarakenewe. HCR rivuga ko kubera uburyo buke imfungurwa zagabanijwe mu makambi y'impunzi atandukanye kububakira amazu byarahagaze hamwe hamwe abanyeshuri ni benshi mu mashuri make no kwitaho rero amagara y'impunzi bicumbagira. Iryo shyirahamwe rihamagarira abagira neza bose kongereza ingufu muri icyo gisata cyo kwitaho impunzi z'abarundi zahungiye cyane cyane mu bihugu bya Afurika y'ubuseruko. Rivuga ko uko izo mpunzi zibayeho ubu bitubahirije amategeko mpuzamakungu kubera ubukene bw'uburyo. Icyo cegeranyo kivuga ko hamwe ubwo buryo bubonetse bwofasha n'impunzi zatatanye n'imiryango yazo kwegerana kubigisha imyuga mito mito ituma bibeshaho kuvura bakubaguwe abakorewe amabi atandukanye n'abafashwe ku nguvu. Ubwo buryo bwofasha kandi kwitaho neza abakenyezi bibarukira mu makambi y'impunzi kwitaho amagara y'abana no guha impunzi amazi meza. Iryo shyirahamwe rivuga ko ribabazwa n'abana bigira munsi y'ibiti mu makambi ari muri Tanzania kubera kubura ibirasi n'intebe hamwe n'ibindi bikoresho by'ishure. Rikavuga ko ubwo buryo bubonetse ico kiri mu bibazo byihutirwa. Iryo shyirahamwe ryatangaje ko ubwo buryo burondegwa ari ubwo kwitaho impunzi ziri mu bihugu nka Tanzania, u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Uganda, Kenya, Zambia, Mozambique, Malawi hamwe na Afurika y'Epfo. Iryo shyirahamwe rivuga ko rishima utwigoro twa Leta y'u Burundi two kwakira impunzi zitahutse kuko zibyishakiye. Rivuga ko gushika mu mpera z'umwaka uheze w'2017 abarenga 161 bahungutse kandi ko n'ubu hari abaguma batahuka. Abenshi bava muri Tanzania mu ikambi ya Nduta. Yamara naho biri uko HCR yemeza ko hari n'abandi bagumye bahunga ariko ku rugero ruto. Ni naho HCR fatira mu kuvuga ko hataragera ko rihimirize impunzi gutahuka ariko ko ubushatse gutaha rimworohereza. Iryo shyirahamwe risaba ibihugu bibanye by'u Burundi kudasubiza inyuma impunzi yovyitura isaba ubuhungiro. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bw'ijuru rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru arakeneye cyane gose kuri iyo nkuru. Mu gihe rero mwumvise RCR iraje ishinga n'amafaranga yo gufasha impunzi z'abarundi zahungiye mu makambi atandukanye. Abarundi bahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bararaje ishinga cyane gose no kuronka aho bashingura babo bitavye bitaba Imana. Reka ibindi kuri iyo nkuru tubazumenyesha amakuru wacu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Vidaste Ngabo.
Impunzi z'abarundi ziri mu nkambi y'Imurongwe iri mu birometero bigera kuri 50 no mu majyepfo y'inkambi yo mu Rusenda zivuga yuko zibangamiwe n'ikibazo cyo kutagirira imbi byo gushinguramo abantu babo babitabye Imana. Ndagumije Moyize umwe mu mpunzi zituye Imurongwe avuga yuko iyo bapushije umuntu bakajya kumushingura mu irimbi ry'abakongomani riri isebere abaturage babasaba amafaranga angana n'idolari 100 kugira ngo babone uburyo bashingura umuntu bawitabye Imana.
Ikibazo dufise ni ikinye twebwe nk'abarefuge twaje tumaze amezi abiri ngaha gira kwire ture ngaha ariko dufise ikibazo cy'akaburi aho dufuhambwa mu bisanzu n'ukuvuga rero twebwe twaragiye hapfuye umutama ngaha niwe yatanguriye mbere gupfa ngaha abarefiji niko batubwiye tugenda batubwira ati genda mwimbe ahantu dushobora kumuhamba mu kaburi kare hano bita isebere kuva ngaha ni birometero nka bitatu turagenda badutwaye n'umuduga turagenda turimba tugejeje hagati baca batubwira ababemba ati naho mwimze iyaka kaburi ntimushobora guhamba ahantu turababwira ati twebwe twarungitswe n'abantu bahari bakuru ariko nimutureke twebwe umuntu tumuhambe gusa hama ibindi tuzabikurikira hanyuma umuntu niyo dupfira nabi ntatuborere ku majambo ma turimba burira mbere bwarije twebwe uwo munsi twaratashe ariko yagiye bagiye kumuhamba mu gitondo niho bashe baza kumufuba mu majambo make akaburi na karaboneka kuko hijya yejo hapfuye umusungusungu ngaha musungusungu apfuye naho ne bahagira cha kibazo twagira baje hari isebere kwimba kaburi baciye babirukana bobo hari naho ne kumugoroba baciye babirukana bamugira ati mutazanye $100 na murefije azohambwa mu bantuze mu babembe ngaha niba barondera kaburi hari akiwaye
izi mpunzi kandi zivuga yuko kubera zitarahabwa ikibanza cyo gushinguramo abantu baba bapfuye bituma baha mu nkambi hafi y'amazu yaho batuye
tudufatiye ku karorero muri iyi minsi hariho umuntu wiwacu yitabye imana tuja aho bahora bashingura aba aha babembe bashingura babembe baratwirukana mbere badusaba ngamahera kugira ngo ashingureho tubajije muri HCR na CNR batwereke ikibanza bategekanije kugira ngo bahagize umurefije yitabye imana kuko kwitabye imana birabaho ku bantu tubumenye aho twomushingura harabura ubure n'ahantu bagerageje kugira hijya gato y'inkambi mugabo naho hantu ni kibanza kizokubakwamo abantu niho basize bashinguye uwo muntu
nahayo Danieli ndetse na Musengimana Beatrice ni impunzi zo mu nkambi y'umurongo zisaba amashyirahamwe akorera muri iyi nkambi gukorana n'abaturage b'abakongomani kugira ngo babashakirire imbi byo gushinguramo
turasaba ko kuko aho abantu bari barabyara abandi bagashengera bagapfa kugira ngo haboneke icyo kibanza kuwo bayitabye imana aho yoshinguranwa iteka apana hagati mu mihana y'abantu
umurefuji yaje ahunze arafite amahera ntayo ngaha turi rero icyo dukeneye nuko mwadusegera ahantu natwe tuzajya dushingura bene wacu bagize ingorane
umuyobozi wa groupe mu y'abasimu ku maside ari nayo nkambi y'umurongo iherereyemo bwana Felicien Cyiza Kirozo avuga yuko atazi amakuru y'impunzi zangiwe gushingurwa mu irimbi gisebere uyu muyobozi akomeza kugaragaza kandi ko bahaye impunzi z'umurongwe ubutaka bufite hektari 600 bwo kubakamo inkambi ari nabwo izi mpunzi zari zikwiriye gushakamo ikibanza cyo gushinguramo abantu babitabye imana
kwa sababu ya mazishi
aha agira ati kubera ikibazo cyo gushingura impunzi kwatanze ubutaka ngo bubake birakwiriye ko abagarara inkambi bari bakwiriye gushaka muri ubwo butaka twatanze ahantu bashiririmbe kuko twatanze hektare zihagije kandi muri izo hektare bazubaka kandi bazakoreramo n'ibindi bintu birakwiriye ko muri izo hektare 600 bashakamo ahantu ho gushingura
ambapo unapaswa kuzika watu
usibye iki kibazo kirimbi abaturage b'abakongomani n'impunzi z'abarundi badasangira mwomenya yuko mu rwego rwo kurushaho kongera ubumwe hagati y'impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani b'umurongwe bazakiriye bagenda bahuzwa n'amashuri ubuvuzi ndetse n'amasoko Vedasengabo ku bw'ijwi ry'Amerika imurongwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
banywanye ntambwe bakunze ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni wanyu mu ntara mukanya tukubitire mu gihugu cyo mu Rwanda aho hakomeje kuvugwa ikibazo cy'ibiza gihangayikishije aba mu bice bitandukanye byo muri ico gihugu no musi mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa nyarukira rubavu kutabira uko byifashe Eric amahoro ngaho mu Rwanda
amahoro Diane
ico kibazo wasanze cyifashe gute mu rubavu
Irwavu nkuko warumaze kubivuga hirya no hino mu Rwanda igikibazo cy'ibiza gikomeje guhangayikisha abatari bake ababarirwa muri 200 bamaze kwitaba imana kubera ikibazo cy'ibiza imvura idasanzwe abavanye mu byabo bo ntabwo baramenyekana umubare wa nyawo harabaravuga kandi amahegitari agera mu 500,000 cyangwa se ntasaga ho gatoya y'imyaka amaze kwangirika amazu nayo abarirwa mu 2018 binabyo amaze gusenyuka. Ni ukuvuga rero hano irubavundi ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ahazwi nko ku Nyundo hari umugezi wa Sebeya. Umugezi wa Sebeya nawo wakuye abantu batari bake mu byabo uhereye kuri Petit Seminaire nto ya Nyundo. Bahawuze urabona ko bari kugenda bakora amasuku, ariko urabona ko ni ibintu nanone uvuga ngo ntabwo bifashije kubera ukuntu imvura ikomeje kugwa. Ni ukuvuga ngo rero nanone hano abasaga 300 nabo bavuye mu byabo, ni ukuvuga ngo babuze bakira nayo bamira.
Ni muri ako karere gusa ka Rubavu, ayo 300 ni muri ako karere gusa ka Rubavu ga Eric.
Yego, nahangaha gusa hano muri Rubavu, kandi nabo abo 300 naba babugwa aho ngaho senyi gusa, ntabwo ari akarere ko.
Hama mutundi turere ho byifashe gute ko twumva ivyo bitigiri ari byinshi cyane nubwo ho bari mu karere kama?
Mutundi turere naho ni ibintu bikomeye kubera ko iminsi ishize ha kuva kuwa mbere kuva kuwa kabiri kugera kuwa gatatu narindi mu karere ka Karongi hazwi nko ku Kibuye, naho twabanje mu muhango wo gushyingura abari bahitanye n'ibiza basaga 20 abakomeretse nabo ni umubare twabashije kumenya. Ariko nanone hari ikibazo cyo kuvuga ngo hari n'abandi byasize iheruheru na n'ubu badafite aho kuba. Ni ukuvuga ngo rero gahunda y'ubutegetsi buravuga ngo bugerageze kwimura abatuye mu manegeka kugira ngo ubuzima bwabo butisanga mu kaga. Ariko nanone wareba uburyo imiterere y'u Rwanda bitewe n'uduce dutandukanye, urasanga nka wenda nka Karongi hasi aho urasanga na manegeka, ugasanga nanone ni ikibazo gikomeye muri rusange kubera ko ntabwo bagaragaza kugeza ubu ngubu ingengo y'imari ishobora kubigendamo. Kandi muri aba bari kugenda bahura n'ibibazo byo kwibasirwa n'ibiza, benshi ni abakene baganira nabo ugasanga byo nyine kuba yafata umwanzuro wo kuvuga ngo yimuke ubwabyo bidashoboka.
Eri, hari abategetsi ba Rubavu mwavuganye bagiye gukora iki? Ico kibazo kiriko kirakemurwa ku rwego rw'igihugu, hariko hakogwa iki?
Wenda ku rwego rw'igihugu ahangaha i Rubavu ntarabona abo bategetsi, nibwo mpageze nari mvuye Karongi. Ariko muri rusange ku rwego rw'igihugu n'ejo minisitiri w'intebe bwana Edouard Ngirente aherekejwe n'abandi ba minisitiri bagize guverinoma barimo na minisiteri yita ku biza no gucyura impunzi bahageze barebye uko bimeze. Ubu iyo Petit Seminaire twamenye amakuru ko ariho bageze, Petit Seminaire ya Nyundo ntabwo iri kwigirwamo abanyeshuri, bari kugenda bagiye babatatanya mu bindi bigo. Ubutumwa rero batanga ni ugusaba abaturage muri rusange ko babafasha, ababishoboye bakava mu manegeka, abatabishoboye Leta ikaba yagira ikikora kugira ngo ibavane aho mu manegeka.
Urakoze cyane gose reka tukureke ubandanye utunganya iyo nkuru, hamura havuye tuzanira yuzuye makuru yacu yo hanyuma.
Ndagushimye Diane.
Mukanya turabandanya makuru yo mu Rwanda, ariko cyatuye abandaniriza mu karere ka Rusizi. Reka tumira amategato hama tubandanye.
Abanywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwebwe mudukwirikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Twamenyeshe ko mu gihe mirongo ya FM yaba ifise ikibazo, mwokurikira ibiganiro vyacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera isaha 11 n'igice gushika isaha 2 zo mu gitondo, mwotwumvira ku mirongo migufi 300,325, 9,685, 9,815, 11,995. Isaha 10 gushika isaha 2 zo mu ijoro, mwo twumvira ku mirongo 13,630, 15,460, 15,675, 17,575, naho guhera isaha 2 gushika isaha 4 zo mu ijoro, mwo twumvira ku mirongo migufi 6,640, 9,447, 10,170, 13,603. Nijwi ya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Dusubire rero mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ubutugiye muri Bugarama ni mu karere ka Rusizi, aho abanyagihugu bo muri ako karere bavuga yuko agahomba ari kanini cyane rwose kwa tasoko ryubatse bafise. Umenyesha makuru ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana niwe yabiduteguriye.
Ubu ngubu nonaha turi gucuruza mu mwanya imvura nigwa, twese turajya gushakisha ahantu twugama ku mpande. Rimwe na rimwe ari n'igihe imvura igwa tugataha.
Numwe mu mazi y'iki tari mu kibacururiza hateganywa kubaka isoko rya Bugarama. Ni isoko usanga rishinze mu duti tw'inturusu twumakaye, tumwe dushinze dutambitse utundi hejuru, ku buryo ku munsi w'isoko abacuruzi bibasaba kwitwaza uduhema batwikiriza ibyo bagurisha kugira ngo imvura itabinyagira cyangwa gutwikira ibyakwangirizwa n'uruzuba rwinshi mu gihe cy'iki. Muri iki gihe cy'imvura nyinshi abenshi bahura n'igihombo gikomeye.
Turahomba cyane nk'ubu ejo bundi amavuta yanjye yaramenetse, kuko ndi kugenda nterura nirukanka amavuta arameneka ndahomba, kandi ibyo ducuruza ni amadeni. Ubwo rero bari kunkaba ngo nimbishyure. Kubera iki? Kubera ikibazo cy'imvura biranyagirwa, tugahomba cyane tukajugunya tubindi tukamena. Twari dukwiriye gufashwa rero isoko bakaryubaka.
Mumaze igihe kingana iki mukorera muri iri soko?
Tumaze imyaka myinshi, ngewe simbuze nk'imyaka nka 20 nkorera muri iri soko da. Ari ukuri mezi. Twibaza niba bazatwubakira isoko cyangwa niba batazaryubaka. Byaratuyobeye. Reba ibiti birashinze, nta kindi kintu. N'abangaba bacururiza aha bose baraza bakamanika amashitingi, nta handi nyine ducururiza nuko nguko hameze.
Aha bacururiza nta n'ubwiherero buhari, ku buryo bigora cyane abahacururiza. Kutagira aho babika ibicuruzwa byabo nabyo biri mu bibatera igihombo, kuko bibasaba amafaranga menshi mu kujyana ibicuruzwa ku isoko no gusubiza mu rugo ibitaguzwe.
Twebwe tubangamiwe n'umwanda, nta mawese tugira. Ubu umuntu ashaka kujya kwiherera atagiye iwe mu rugo, mbega nyine turabangamiwe cyane. N'imvura iguye nyine turagenda tukakugama ku mangazini.
Biratubuza nyine iyo imvura iguye uwari kuza kuduhahira ntabakije, ko yanga kuza ari kunyagira.
Biriya soko naryo rirabangamye, kuko urabona rihuza imipaka. Ahantu hose nagiye amasoko yaho yose arubatse arasakaye, bavamo bagakinga. Ariko hano ntago bikunda, hararangaye imvura iguye usanga ibintu byandavuye cyane.
Njya mbona mu masoko yandakingwa cyangwa se asakaye neza, imvura ishobora kugwa ukabikamo ibintu byawe, ugasohoka ugataha, bikakurinda n'icyo kiziba.
Ikibazo cy'isoko kirakomeye cyane, kwa kuko gihombo kirari cyane, kwa kuko nimba imvura iguye ntabwo umuntu ajya mu isoko yarafite gahunda yo kujyayo ahita akabyihorera.
Iri soko riri mu birometero 7 uvuye ku mupaka wa Ruhwa uhuza u Rwanda n'u Burundi, no mu birometero 2 uvuye ku mupaka wa Kamanyola uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bivuze ko rihurirwamo n'abaturage b'ibi bihugu uko ari bitatu. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi bwana Frederic Harerimana avuga ko kubakira isoko biri muri gahunda, ariko ko atatanga icyizere ngo ryaba ryuzuye mu gihe kingana iki.
Ariko icyiza nuko riri muri gahunda yacu, riri muri gahunda y'imyaka 7, ku buryo twatangiye no kugira abafatanyabikorwa tuganira nabo. Hari aho twatangiye gutanga imishinga kugira ngo turebe ko twabona ubushobozi bwo kubaka rya soko nk'uko tubyifuza, ariko no mu gihe tutarabona amafaranga yo kubaka isoko ryose muri rusange. Ubu tugiye kubaka cross border market, dufite umushinga wo kubaka cross border market yari ku mupaka, ku buryo abantu mu gihe tutarabona rya soko ryagutse twaba dukoresha cross border market.
Kuva mu mwaka w'2013 leta y'u Rwanda yashyizeho ingamba zigamije kuzamura no guteza imbere ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Hakozwe inyigo zo kubaka amasoko agezweho ku mipaka ihuza u Rwanda n'ibindi bihugu bihana imbibi narwo, amwe muri yo yaruzuye. Iryubatswe ku mupaka muto wa Gisenyi uzwi nka petite barriere, minisiteri y'ubucuruzi n'inganda yavugaga ku kwezi kwa mbere k'uyu mwaka kuzarangirana n'imirimo ya nyuma yo kuryubaka. Minisitiri Vincent Munyeshyaka:
imirimo rero uko nabibonye njye nabonye bishimishije. Muri raporo bambwiye ko bigeze kuri 95%, ariko mureba ku maso biragaragara yuko ni inyubako nziza. Bigaragara ko mu kuyubaka iriya nzu irakomeye, kandi baritegura yuko iriya nzu bazayiha minisiteri mu mpera z'uku kwezi kwa mbere.
Iri soko rifite igice cyo gucururizamo imboga, imyaka itandukanye, ibyumba byo gukonjesha n'ibindi byo kubikamo imyaka itangirika vuba, serivisi z'amabanki na resitora, kimwe n'irerero aho ababyeyi bafite abana bato bajya basiga abana.
Arakoze Claude Ganza Munyamagana kuri iyo nkuru adushikirije. Mu kanya isase akajisho ku mbuga ngurukana bumenyi.
Cha, bijya bije biranuganuka kwa rivyo. Kandi ibihu ngo ni ibihu akanira zikomeye.
Ndakubwiye kwa tarivyo.
Nivyo,
nivyo.
Eka sivyo.
Dupingi,
dupingi. Utangiki
mupinga, mupingi. Umvirizi ijwi rya Amerika irabeshutse igihuha, ikabaha inkuru y'imvaho.
Nuko rero njuti bakunze ijwi rya Amerika hari ubutumwa butandukanye maze imisi bucana cana ko ku mbuga ngurukana bumenyi nka za WhatsApp, Facebook n'ahandi aho bavuga ko hari habana b'abarundi banyuruzwa irya nino. Muti ukuri kuri hehe byo bari byo hamaze kunyuruzwa bangahe? Menyesha makuru ijwi rya Amerika Diane Ndonse yaducukumburiye.
Ku mbuga ngurukana bumenyi cyane cyane ku rubuga rwa WhatsApp hamaze imisi havugwa ubusuma bw'abana bari munsi y'imyaka 5 bivugwa ko abo bana bibwa bakajanwa mu gihugu cha Republika iharanira demokrasi ya Kongo bakaja gucibwa ibihimba bimwe bimwe by'umubiri ku muhingamo wo kuri uyu wa gatatu. Hari umukenyezi bivugwa ko yafatanywe abana bane agira abajabukane mu gihugu cha Kongo, abakobwa babiri n'abahungu babiri. Ugwamo gwinshi rurimo agashavu k'abanyagihugu bari bashengereye aho uwo mukenyezi ari ku biro by'igipolisi kigenzura uruja n'uruza biri ku isoko City Market bita kwa Sioni. Haheze umwanya uwo yagirizwa kuba yaribye abana yaciye ajyanwa ku biro by'igipolisi kigezwa amatohoza muri zone ya Buyenzi. Hagataha harundi muhana wo muri quartier ya Bukirasazi muri zone ya Kinama iri mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura uvuga ko hatswe kwibwa umwana ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri ariko Imana irakinga kuko abari hafi baciye batabaza. Nubwo tutashoboye kuronka umubyeyi wiwe ngo agire icyo abitubwiye ko kubwo imirimo yarimwo hari umubanyi avuga ko yakurikiranye ingene uwo mwana yagira yibwe.
Uboyo mama yaraje yambaye nikabu araza ke uke icari impande y'umwana ariko icari impande y'umwana hanyuma umwanya muto babona aramwambitse aramufuse n'ijyana ikabu abandi bamubahagaze impande y'iyo bacamufata bacamubaza se wije nibigira nibiki rya mama ki zinguko nyine acha arahaguruka riruka yirutse bace bafata umwana gusa bafata umwana afite ubwoba bwinshi mama yagiye hanyuma mu nyuma induri ba induru baba bazika impamvu batamufasha mu kubiti
nimwamumenye ntabwo ari umuntu abanga mu cyungara
ntabyo bamenye ko yambaye ninja ashe bitamutswa irya ni kabu
maso hiwe ntiyaboneka ngo amenyekane.
Nashaka kumenyekana kubera ko yambaye anikabu.
Ariko rero umuvugizi mu bushikiranganje bw'umutekano no gutabara igihe kibiza n'isibe Pierre Nkurikiye avuga ko ari bihuha.
Ubushikiranganje bw'umutekano no gutabara mu gihe kibiza n'isibe bwashaka kubeshuza bwivuye inyuma aya makuru avuga ariko bariho umugwi w'abantu wo ufite intombero kunyuruza abana kugira ngo ubajane mu bintaza. Kuva bitanguye iyi ndwi igize kabiri kandi iri ni rya kabiri ubushikiranganje bubibeshuda. Nuno munsi nta na rimwe inzego zije gutohoza zirigera zibona ko ibyo bintu biraba na rimwe ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi. Ibishobora kuba byarabaye n'ubugizi bwa nabi busanzwe ahanini usanga biva ku rwangara rw'ababyeyi batita abana babo bagafata umwana w'imyaka ibiri n'inusu ngo amutumye kugura ibintu uwo mwana agashazimira.
Kuri ibi amwe mu mashyirahamwe yitaye neza y'abana arashigikira ko ari bihuha ayandi akavuga ko akiri karabitohoza. Icyo bikoze ubushikiranganje bw'umutekano buvuga ko uzofatanwa amajwi canke inyandiko mu matelefone avuga ibijanye no kurangisha umwana yatakaye ko azofatwa agahanwa yagirizwa kuba ari kahungabanya umutekano. Kuwatakaje umwana asabwa kubimenyesha inzego z'igipolisi. Umuvugizi muri ubwo bushikiranganje nyene Pierre Nkurikiye abandanya avuga ko aya makuru avuga ku busuma bw'abana ava kubashaka guhungabanya ibihe by'amatora yimirije yihinyanyurwa gibwirizwa shingiro. Kuri ubu busuma tubasomere ibyo bamwe n'abandi banditse ku mbuga ngurukana bumenyi. Duhere kuri uyu avuga ati ibara ryaguye n'ukuri mukumbure mucunga abana banyu kuko ibintu bigiye gukomera. Erega burya ngo ababiba basigaye bihindura mu buyabu no mu mbwa ikizoba kumenyesha ubateye ibuye niho ucubona ko barabana. Uyu nawe avuga ati emwe aho abana bazoduherako. Uyundi nawe avuga ati nukuri turasabye leta itugarukire ahandiho abana bacu bazoduherako. Dusome n'uyu yanditse avuga ati emwe ibihumbi bitanu by'amadolari bivugwa ko bitangwa kuri abo bana nanje uwo yampa kweri no yakira aragoye kwirengagiza. Tugarukirize kuri uyu avuga ati ubwo busuma bujya bwamyeho none ko n'ubundi busanzwe bukogwa ku bandi bantu none kubanaho ugira ngo bworeka kuhaba nibikumbure bihagurukirwe ahandi hoho bazoja kuyora basheshe. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Yane ndonse ya rakoze na kuriwe duche du sozira kwa ikiganiri wanyo mwona rachu na mwose nchutiba kunzi maikomu na tukumviliza kui shortwaves hamwe no kuri Facebook ya tutibagi ya watu kumva kumirongo ya FM gihugu churu Rwanda numri Republika ya Rania Demokrasia Kongo tuashimile bivwe kumutima ya tukongi la tuatumi na mwigani rovja achuvili mbele muri vyo harimu muri sanga muza ukulikia na saa kumi no mwose tuwaza kugaruka kuzire keye ivyo mugamge FNL hova ulikuli chamo kubili tuwaza kandi kubashikiza makuru avugwa kuburunda za kuwari getris saha 12 zuzuye na Lidiane na haze kuri mikro yakoze makwidi ya bero yegeranije amajwi hamene ingenieur Linas yadufaje muhinga bw'ivyuma twemituti mururanigwe mubanyimo mu byanyu.